radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Oriane Tangishaka. Ndabahaye mwese ikaze mu biganiro by'iradio Ijwi y'Amerika.
Mu buryo rwo kugira ngo itegeko rishyirize ushashobora gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke. Kimwe rero inshingano ikomeye nuko ari inshingano yahawe umukoresha.
Uyu ni umushikiranganje jejwe imbere n'inyigisho mu Rwanda, Papius Musafiri. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Ugume ku maradiyo yanyu.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Departement ya Leta ya Amerika yasohoye impapuro 70 z'ubutumwa bwa email bw'umufasoni Hillary Clinton amaze gutangaza ko ashaka kuzokwitoza mu bategetsi umugambwe wa Demokrate bahiganira ikibanza cyo guserukira umugambwe matora imukuru y'igihugu yo mu mwaka 2016. Amakuru yatangajwe avuga ko umufasoni Hillary Clinton yahora akoresha email yiwe agukoresha email y'amabanga yarajejwe ya secretary wa Departement ya Leta ya Amerika, ariko aragira ingaruka mbi mu bikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza. Clinton arahakana ko ata makuru ibanga akomeye yigeze aronka canke arungika akoresheje email yiwe. Yamara abanyamerika bavuga ko atariko avugisha ukuri. Umutegetsi akomeye wo muri Departement ya Leta ya Amerika, Mark Toner, ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko email zishika 150 z'umufasoni Hillary Clinton zasubiye gusuzumwa maze bagaca bazishyira mu rwego rw'amabanga akomeye. Yamara avuga ko igihe yarungika n'igihe yaronka izo email zitari mu rwego rw'amabanga akomeye. Departement ya Leta ya Amerika ivuga ko bikunda gushika ko email zisubira gusuzumwa zikanashobora no guhindurirwa urwego rwazo.
Kuri uno munsi wa kabiri, abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika bagera kuri 19 bishwe mu gitero cya bombe cyagizwe n'abagwanyi ba Al-Shabab ku ikambi bari barimwo. Icyo gitigiri cy'abasirikare bishwe cyatangajwe n'umutegetsi akomeye wa Somalia, avuga ko igitigiri cy'abasirikare bangana nabo bashobora kuba banyurujwe n'uwo mugwi ukorana na Al-Qaeda. Ababa muri ako gace bavuga ko babonye abandi basirikare banyuruzwa. Ntivyamenyekanye neza aho abo basirikare bashobora kuba batwawe. Abo bagwanyi binjiye muri iyo kambi baratangura gutana mu mitwe n'abasirikare ba Amisom nyuma yaho baturikije bombe yo mu muduga mu gihe cya saa kumi n'igice zo mu gitondo amasaha yo kuri uno munsi wa kabiri muri Somalia. Ababibonye babwijwe rya Amerika ko babonye abasirikare bahunga icyo gitero. Abasirikare ba Amisom bo bavuga ko bigiriye inyuma kugira ngo bitegurire kwivuna umwansi neza. Icyo gitero kibaye neza na neza ku munsi umukuru wa Al-Shabab Ahmed Abdi Gaden yishwe n'indege z'Abanyamerika zitagira abadereva haciye umwaka umwe. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka nyene Al-Shabab yaragize ikindi gitero ku nteko za Amisom muri ako karere nyene, bica abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri 50.
Muri kumura bandanya kumviza iradio Ijwi y'Amerika. Abategetsi bo mu gihugu ca Hongiri bugaye station nkuru ya Gariyamoshe ku murwa mukuru wa Budapest, aho abanyagihugu babimukira amajana n'amajana bahunga ingwano yo mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati bariko baragerageza kwimukira mu gihugu ca Autriche hamwe no mu gihugu c'Ubudagi bugariraniwe. Abategetsi eka abapolisi amajana n'amajana uyu munsi kwa kabiri basohowe. Abo basohoye abo bimukira bari bamaze gushika muri iyo station ya gari ya moshi bongera barabazibira kugira ngo ntibinjire mu gihugu. Ivyo bikaba byakozwe inyuma yaho hakoreshejwe za megafone zisaba abo bimukira kuva mu cyo kibanza. Abo bimukira ntibatanye mu mitwe n'abapolisi nk'uko byari byagenze uyu munsi mu gitondo igihe abimukira amajana n'amajana bagerageza kwinjira ku nguvu muri gari ya moshi yari igiye mu gihugu cya Vienne, ariko bagaca bateshwa n'abapolisi. Inyuma yaho basohorewe baciye baja gukoranira mu kibanza kiri iruhande iyo station, aho bagumye batera akamo gasaba umwidegemvyo bongera bavuga bati Ubudagi igihugu bifuza kwimukiramwo. Abategetsi bo mu gihugu cya Autriche bavuga ko abimukira 3,650 bashitse ku gisagara cya Vienne ejo ku munsi wa mbere.
Ikinyamakuru cya Leta y'Ubushinwa gitangaza ko mu buseruko bw'igihugu habaye isanganya murantunga kwihinguriro ry'ibikoresho byica ari byo bita matière chimique mu gifaransa ari iryo hinguriro ryahiye hapfa umuntu umwe iryo sanganya ribaye rimwe mu masanganya amazi misaba mu buhinguri mu mahinguriro y'ubushinwa bigatuma abanyagihugu bagira amakenga yuko atangiye ngo canke amategeko akwiye ahari mu kwirinda ayo masanganya amasanamu ari ku masite ya internet mu bushinwa yerekana ivyotsi byinshi biduga mu kirere caho iryo sanganya ryabereye mu karere kitwa Dongyang mu ntara ya Shandong aho hari ku mugoroba wejo ku munsi wa mbere kinyamakuru cha leta ya y'ubushinwa kuri internet kivuga ko iryo sanganya ryabaye ku ihinguriro ry'amashirahamwe yitwa Shandong Benyam Chemical Company kivuga kandi ko umuriro wakiye muri iryo hinguriro wazimijwe haciye amasaha 5 cyo kinyamakuru cha leta ya y'ubushinwa kuri internet kivuga kandi ko bafashe bamwe mu bayobozi b'iryo shirahamwe kandi ko amatohoza y'impamvu umuriro wadutse yatanguye iryo sanganya ribaye nyuma yaho ukwezi kutari bwahere habaye irindi sanganya rikomeye ryahitanye abantu 158 mu ihinguriro riri mu gisagara kiri ku kivuko ahitwa Tianjin muri aya masanganya abategetsi b'Ubushinwa bamaze gufata abayobozi b'ayo mashirahamwe 12 kumwe n'abandi bategetsi ba leta 11
Sentare yo mu gihugu ca Thailand yaciye urubanza munyesha makuru ava mu gihugu ca Australia hamwe na mugenzi we wo mu gihugu ca Thailand urubanza rubambika izera kubirego bari bagirijwe vyuko abasirikare bo mu gihugu ca Thailand bagwanira mu mazi bagize uruhara mu rudandazwa rw'abantu bashorwa mu bindi bihugu Alana Morrison hamwe na Chutima Siddhasatyana bose bari basabiwe igihano cyo gufungwa imyaka 7 kubera iyo nkuru banditse mu mwaka wa 2013 mu kiganiro umenyesha makuru Morrison yahaye Radio Ijwi rya Amerika nyuma yaho urwo rubanza rusomewe yatangaje kwanezerejwe cyane n'urwo rubanza rumwambikizera yongera avuga kwiyo ari inkuru nziza kugiye guca Thailand hamwe no kumwidegemvyo muri ico gihugu
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose mu Rwanda 88.8 n'ibice bitatu FM no kwishwa rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM mu Rwanda nyene mu Burundi naho mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2
Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com
Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi Valentin Bagurikunda yasohoye itangaza amenyesha ko abandi bantu 4 bari mu bagirizwa ubwicanyi bwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana barengutse kugira bumvirizwe n'abashikirizwa manza mu ntumbero z'amatohoza idonido y'inkuru ni Fidelite Ishatse
Nkuko tubisoma muri iryo tangazo Valentin Bagurikunda umushikiriza manza wa Republika y'u Burundi yahaye amenyesha makuru amazina y'aba polisi bafite ipete rya caporal naya akurikira uwa mbere ni Miburo Mathias wa kabiri ni Mubona Renova wa gatatu nawe ni Yonkuru Philbert uwo musirikare nawe afite ipete rya premier sergent major yitwa Bigira Umugisha Kado abo bose rero igihe bazanwa muri parke nkuru y'igihugu ngo bumvirizwe basanze natwe ariho turindiye ino tangazo uko ari 4 babiri babibe basangiye minote ku maboko bari bambaye zigisivide kandi bose ntabiratu bari bambaye baramaguru masa bashoye kutubwira ko bafungiwe mu gasho kiperereza haracindwe izibiri muri iyo misi yose bamaze ngo nubwa mbere barengutswa imbere y'ubutungane vyongeye ngo nta n'uburenganzira bwo kurondera umushingwa manza bafise ikindi naco batubwiye nuko n'imiryango yabo ataburenganzira ifise bwo kuza kubaraba kubijanye no kubaho kwabo batubwiye ko bajyama hasi ku isima ataco bifuka cyangwa ngo bisasire bamwe muri bo batubwiye kandi ko bafungiwe hasa hasanzwe hari akazu ka sugumwe kubijyana no gufungura naho ngo bagaburirwa rimwe ku munsi bagafungura umuceri n'ibiharage twabajije ko babahohotera barabihakana yamara mu maso byaboneka ko barushe kandi umwe muri bo yarafise ibikomere kutugufa turi mu iteranirizo y'ikiganza n'intoke uwundi nawe yaravyimbye ruhande y'igisho nayo kubijyanye n'ivyo bagirizwa bamwe muri bo batumenyesheje ko bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uyo musirikare muri bo we yatubwiye ko haciye akanya gato abwico yagirizwa aho yatubwiye ko yagirizwa ko umunsi umwe yoba yaravuze yuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azokwicwa ivyo rero bagirizwa uko ari bane barabihakana banibutse ivyo bagirizwa mu kwitubwira bamwe muri bo baduka bagatwenga ngo kubgwaho birabarengera kubibazo byose twaye dufise nta nyishu zavyo twigeze turonka mu byo twaye tumenyereye iyo dutumwe ko twaturonka igipapuro kiriko itangazo nyene kurisohora nawe akarisomera ku byuma byacu bifata amajwi yamaho no munsi umushikiriza manza wa Republika Valentin Bagorikunda ntiyigeze aza naho turi yarungitse umuntu aduha itangazo ku mpapuro ejo aho bukeye tariki zibiri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azoba kwije ukwezi agandaguwe mukamenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatanze ikiringo cy'indwi imwe kugira ngo abamwishe bazoba bamaze kumenyekana I Bujumbura Leta ishatse ijwi rya Amerika.
Uyu munsi mu Rwanda inama ishinga amateka mu rwi ba depute watoye integuro y'iteko rigenga uburyo bushasha bwo gutanga amafaranga y'imfashanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza hamwe n'abiga mu mashuri makuru. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uyu wari umunsi wa kabiri w'abadepite biga ku mushinga w'itegeko rigena imitangirwe y'inguzanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru. Abateguye uyu mushinga bamaze kwemezwa n'abadepite bavuga ko bimwe mu biza ku isonga byibanzweho ku bazahabwa inguzanyo ari ubushobozi bw'abayikeneye ndetse n'amasomo afatwa nk'ari ku isonga abayize bazateza igihugu imbere. Ni umushinga w'ingingo 30 wakuruye impaka ndende ku badepite hafi kuri buri ngingo ziwugize. Uyu mushinga uteganya ko haba inguzanyo abagomba kugaragaza ubushake bwo kuyishyura nyuma y'icyumweru abonye akazi. Bamwe mu badepite bagasanga icyo gihe ubwacyo ari gito bafatiye ku muryango nyarwanda hane nurangwa n'ubukene.
Ubyibuke imwe y'ikiminsi yayo ukijya kumukoresha umuteye kugiye gukora akazi uraguzaga na transport ukayiguza icumbi wabaga wagujije ibigutunze muri uko kwezi wabaga wagujije wajya amari wajya muri sector privé ndetse ugakoresha akaguza isanga aho ndi gutangira kwishyura inguzanyo najya gutora pratique gusa naho ubundi byo ingingo nk'uko wayivuze ni ngombwa ariko twagomba gutanga igihe cyumvikana tuzi ko cyashoboka kuko ni ibintu twanyuzemo twese tuzi.
Hari igihe umuntu abona akazi ukagira periode d'essai urumva mu mezi atatu ariko tumuhaye periode ukavuga ati umuntu atangiye kubona akazi kazwi guhera ku mezi atandatu ubonye ko abonye contrat definitive yatangira kwishyura ntacyo byahombeshamo leta ikigo cy'imari kuko n'ubundi utarabona akazi bari babyihanganiye ariko tugatanga iyo periode umuntu akabaze ko après 6 months byabyanze ku byo bagufata n'ibihano. Njye numva ari byo byaba clear kugira ngo tujye dushingira ku masezerano tutanazi kandi hari itegeko.
Ubonye akazi kandi abagomba guhita amenyesha umukoresha yuko yigiye ku nguzanyo ya leta, umukoresha nawe akabimenyesha banki y'igihugu itsura amajyambere BRD yahawe izo nshingano igatangira gukata amafaranga yumvikanyweho hagati y'umunyeshuri na leta. Umukoresha atabikora agahanishwa 10% y'inguzanyo umunyeshuri yatse. Ibi nabyo hari abadepite basanga ari umugogoro ku mukoresha ubutazi y'amasezerano yashyiriweho umukono.
Ayo masezerano yashyizweho umukono n'abantu babiri yubahirizwe n'abantu babiri tudashyizemo umuntu wa gatatu wo gusa kwinjiramo kandi no muri ya masezerano kugira nagiranye na banki nta hantu yagaragara ku muntu witwa umukoresha. Ndumva ari igitekerezo nagira ngo mvuge ijambo ryanjise ntabwo ari ukuvuga ngo nifashe kubera kwifata ijambo ryanjise sinabanisha kurifata ariko nicyo gitekerezo system ubundi irubwa kwa mabanki azi uko abikora bakishyuza ntabwo numva izi impuhwe zije kugirirwa banki zikinjizamo umukoresha ntahuriye n'abantu bisezeraniye uburyo bazakwizanya n'uburyo bazishyuzanya nta hipoteka irenze ubwenge bw'umuntu kandi ubwenge bw'umuntu umuntu watsinze kurusha abandi ni investment rero iba yizeye kuko abayizeye kuziga azagenda kwiga kaza agatanga umusaruro akishyura. Niyo mpamvu rero ngarutse ku gitekerezo cy'uko ibadani idakwiye kujya ku muntu wa gatatu udafite ahuriye n'amasezerano y'abantu babiri kaba twamuvanamo abantu babiri bagashaka uburyo bazishyurana kandi mu by'ukuri birashoboka.
Ministeri y'uburezi mu Rwanda isanga uyu mushinga uzakemura ibibazo bitari bike bigamije kudaca iruhande mu kwishyuza abagiye ku nguzanyo ya leta. Bwana Papias Musafiri ni ministeri w'uburezi mu Rwanda.
Mu buryo rwo kugira ngo itegeko rishyirize ushashobora gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke. Kimwe rero inshingano ikomeye nuko ari inshingano yahawe umukoresha koko amafaranga menshi aturuka ku mushahara kandi umushahara utangwa n'umukoresha. Birumvikana ko umukoresha afite uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura ijana ku ijana ry'amafaranga atangwa nk'inguzanyo ashobore kugaruka bityo yunganire no kongera umubare w'abanyarwanda muri rusange bazashobora kugerwaho n'iyi serivisi yo guhabwa inguzanyo.
Kuri ubu Leta y'u Rwanda iracyafite miliyari 80 z'amafaranga y'u Rwanda yishyuza abigiye ku nguzanyo yamaze kubona 10 gusa. Ufatiye ku miterere y'akazi mu Rwanda rimwe na rimwe kabura igihe kitari gito n'ukabonye ntikabe gafatika cyangwa ngo karambe bishobora kumvikana nk'ibizagora leta mu kuzaronka amafaranga yiteze kuzishyuza buri wese iguriza yiga kaminuza n'amashuri makuru. Umushinga w'itegeko uteganya ko umunyeshuri azajya yunguka 11% y'amafaranga yigiyeho nk'inguzanyo hagendewe ku mushahara azabafata ku kwezi kandi ko bizaba bireba abafite akazi gusa. Leta ihagarariwe na Minisiteri y'Uburezi izajya ikora urutonde rw'abemerewe inguzanyo irushyikirize BRD. Ku ikubitiro umushinga w'itegeko rishyura reba abanyeshuri bagera ku 12,000 bakazagabana miliyari 29 z'amafaranga y'u Rwanda kandi abateguye umushinga w'itegeko bashimangira ko amafaranga nk'aya azakomeza gutangwa mu gihe kirekire gishoboka. Ni umushinga witezweho kuzakemura ibibazo byose byagiye byumvikana mu mitangirwe ya buruse. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric Bagirubusa. Tukiri mu Rwanda, bamwe mu gwaruka gwari gwaratwawe n'ibiyabira mutwe kandi bakanabigurisha mu mahanga baravuga inyigisho bakuye mu kirwa cha Iwawa, aho bajijuwe kureka ibiyabira mutwe ndetse no kubasha kwiteza imbere. Eric Bagirubusa, murantunga.
Ikirwa cha Iwawa giherereye mu cyaga cya Kivu, kikaba kibarizwa mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Iki kirwa kuva mu mwaka wa 2010 cyagiye cyoherezwamo abana baba barananiranye mu miryango biturutse ku myifatire yabo yo kunywa ibiyobyabwenge, ubusinzi, kwishora mu buraya, ubujura n'ibindi bikorwa by'urukozasoni byarangagura urubyiruko. Abasohotse muri iki kigo bishimira ko bavuye ahantu habi, ubu bakaba nabo babasha kwikorera iby'abatunga. Uru rubyiruko twaganiriye rwahoze rwigishirizwa Iwawa, avuga ko imyuga bigishirijweyo ari ituma babasha kwitunga ndetse n'imiryango yabo.
Nk'abandi umwe mu bajene bavuye mu muhanda, twahoze tumwe ibiyobyabwenge tuniba. Nanywaga urumogi, inzoga zira za suruduwiri. Uyu mwuga ndimo nkora nawigiye Iwawa. Ni ukuvuga ngo uyu mwuga wanjye nkora ikintu majije kungezaho cya mbere. Ndi umuntu ubasha kwigurira mituweli, ndi umuntu wikodeshereza nkishyura inzu nta kibazo.
Ngenda umwe mu bantu bakoraga mu mifuka y'abantu, umwenda wanditse nkawanura. Umuntu uzubaye mbona ikintu cy'agaciro hafi ngo mpita nyifata nirukanka. Ariko bamfashe rero ntago bankatiye, ahubwo batujyanye aho bita ku kirwa cy'Iwawa. Naragiyeyo marayo imyaka 2 nkigira uno mwuga usanze ndimo gukora. Kuri ubu ngubu navuyeyo ndaza nkoresha wa mwuga banyigishije, ubu sinkiba ahubwo na babandi biba sigiye mbafata nkabwa nti muze mbigisha umwuga uzabatunga.
Urubyiruko rurenga 600,000 nirwo rumaze kurangiza amasomo rwigishijwe Iwawa, nk'uko niyo ngabo nikuru uyobora icyo kigo yabibwije Ijwi rya Amerika. Uyu muyobozi avuga ko barenga 90% baba baravuye Iwawa bahinduka burundu, ahubwo bagasigara bigisha bagenzi babo kureka ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi. Aba twaganiriye nabo bakora imyuga inyuranye basaba bagenzi babo kuva mu biyobyabwenge.
Mfite ubutumwa ku bakinywa ibiyobyabwenge, nubwo ari ibintu bikomeye cyane, ariko nshobora kubabwira ngo rwose bagerageze kubika ibiyobyabwenge. Ku biyobyabwenge nta kiza kirimo, umuntu abinywa yumva ko ari ukugira ngo ibibazo bishira, ahubwo ntabwo ari ugushira, ahubwo ni ukubyongera.
Aba nari umuntu wari waragizwe imbata n'ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse no kwiba mu mihanda. Mbashije kuba mfite umugore n'abana babiri, ndabasha kwishyurira inzu, ndabasha gukora byose, karihera n'umwana Menerivale, ndabona nta kibazo kuri njye. Kureka ibiyobyabwenge mbona ntago byoroshye, ariko muri gahunda buryo umuntu abyishyizemo abasha kubireka. Ariko icya mbere ngiye cyabashije kubimfasha, iyo ubashije kuba ushobora kwicara ahantu wabashaga kuba unywa ibiyobyabwenge ukabasha kwicara ahantu kwezi abiri atatu bya biyobyabwenge utakibibona, burya iyo uri umuntu ushobora gufata umwanzuro.
Nge nahoze ncuruza agataro, ubwo nari mfite ubuzima bubi. Hari igihe nirukaga ugahora na polisi zikakwirukankana, ariko hongereye ahangaha ubuzima bwanjye bwarahindutse.
Iki kigo cya Iwawa cyashinzwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2010 kigitangira cyajyanywemo inzererezi zabaga zafatiwe ku mihanda, ndetse hari na bamwe mu bantu batigeze bakizera kuko bavugaga ko ari uburyo bwo kujyana urwo rubyiruko rwananiranye ahantu badashobora kwikura ngo bazagaruke mu mujyi, abandi bakumva ko cyashyiriweho abantu baciriritse. Umuyobozi w'iki kigo yavuze ko kugeza ubu iyi shusho yabanje gukekwaho iki kigo itakiriyo, ko bafite n'urubyiruko rwahazanywe ruvuye muri za kaminuza za hano mu Rwanda, izo mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba, ndetse n'abava muri kaminuza zo mu Burayi n'Aziya, ndetse abenshi ngo bazanwa n'ababyeyi babo. Ikigo cyubatse ku kirwa cya Iwawa mu kiyaga cya Kivu kugeza ubu cyakira abahungu gusa. Umuyobozi wacyo yavuze ko kuba ari abahungu gusa bacyakirwa muri iki kigo bitavuze ko nta bakobwa bishora mu biyobyabwenge, ko ahubwo abo bakobwa barimo gutegurirwa icyabo kigo kizajya kibakira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Abanyagihugu mu gice kitari gito cy'intara ya Kirundo barafise ingorane zo kuronka amazi meza. Benshi bakoresha amazi y'ibiyaga mu kumesura, koga no kunywa, maze bigatuma bagwara indwara ziturutse ku isuku rike. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Aha ni ku nkengera z'ikiyaga Rwihinda, neza na neza ku mutumba wa Cebuli muri komine Kirundo. Muri ico kiyaga bamwe bariko baravoma, abandi bariko baramesa, abandi boga. Amazi y'ico kiyaga niyakoreshwa ibintu byose byankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu baba kuri uwo mutumba.
Iki kiyaga cyitwa nde?
Rwihinda.
Amazi yo muri iki kiyaga mwebwe abafitiye akamaro akaha?
Turayanywa, turayatekesha, twongera tukayamesuza.
Aha ndagusanze, ubu uri kuyakoresha iki?
Ndiho ndayamesuza.
Ariko kabidi uje kugakoresha iki?
Kuvoma.
Wewe aya mazi nawe wari kuyakoresha iki?
Nkunda yogamwa.
Yani twa macumi yohana mvuka navukiye ngaha mugabo amazi naya nyine tunywa, nta yandi tunywa. Hanyuma barigeze kudukorera icyuma hariya hirya, nta twagikoreye ko amezi atatu yonyine gusa kica kirapfa. Ibizi tunywa ni ibinye. Navutse itanu na gatatu, izi myaka mirongo itandatu niyo maze nywa iki kiyaga.
Uko kubura amazi meza bifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu bayanywa.
Amazi meza uri kurayanywa ntagira ibirohe, mugaya uyavonye gutyo buke mu gitoro usanga afise ibirohe.
Murayateka?
Tuyateke mbezo nkwi mbe urabona nka tumugara inkwi zoteka yo maze gateka n'ibyo kugira kurarya. Wowe kura ingaruka mbi ni inzoka gusa twimbura mu ntuza mu mubiri wacu.
Twinyweranye n'uruzi rwonyine rwo twinywera urunyene rwacu rwihinda. Nibwo tunywa, ababishoboye nabo barasuma nyine bakayatumiye ku kibuga cy'indege. Kwa Rashid niho hari icyuma bayavoma, naho nyene kivoma bafise amagare, nayo badafise amagare ntibayanywa.
Nk'umuntu watumye nk'umunyonzi araheza akamuha nkangahe?
Ikidumura ucukigura gihumbi. Turayakenye rwose, bararwara inzoka. Abantu ugasanga nyene bitunye biyoka, ugasanga nyene bamerewe nabi, nta mwana wene wacu usanga amerewe neza kubera amazi mabi.
Mu gisata cya leta kiraba ibyo gukwiragiza amazi meza, baremeza ko intara ya Kirundo iza ku isonga mu bukene bw'amazi meza, nubwo bemeza ko habaye gutera intambwe mu myaka iheze. Apolinaire Sindihebura ni umuyobozi w'ubuhinga mu gisata cya leta cyo gukwiragiza amazi meza.
Ikintu nagomba kubanza kuvuga nuko intara ya Kirundo mu bijanye n'amazi meza na cyane cyane mu gihugu hagati aho twebwe tujejwe, ariyo ntara iri nyuma y'izindi. Uyu munsi duharura ko iri ku rugero rwa 30% mu bijanye no gukwiragiza amazi meza. Mugabo rero naho mwumvise biharura ari bitoya, bigaragara ko twateye intambwe kuko mu mwaka wa 2010 yari kuri 15%. Muti none ibyo biharuro byaduze gute? Hariho ibikorwa byaranguwe ku buryo leta y'u Burundi yahawe ni banki y'Abadagije iterambere. Ibyo rero byatumye tuduza ubwo rugezo ruva kuri 15 rugera kubwo turi ku uyu munsi rwa 30%. Ibyo bikorwa nabyo bikaba byaranguriwe muri provinsi yose ya Kirundo. Hubatswe imigende yaba ikoreshwa n'amapompo canke iry'amazi dufatira hejuru hanyuma akimanura iyo bita gravite. Ubwa harubatswe za rusengo, harubakwa n'amariba akoreshwa n'amapompo mugabo ajya abapompesha amaguru canke amaboko.
Intambwe yatewe irashobora gusubira inyuma, abanyagihugu babifisemo uruhara, ariko igisata cyo gukwiragiza amazi meza ntikireze amaboko. Apolinaire Sindihebura.
Impungenge kuri ibyo biharo bishobora gusubira inyuma turazifise, ahanini abanyagihugu bwabo barayifisemo uruhara uko turiko tugendagenda dusuzuma izo nyubako z'amazi nyine zimeze urasanga ugasanga haraho hari cibwe ugasanga haraho batabungabunze neza uyu munsi uriko tukora ibyigwa kugira ngo turonke ibiharuro dushobora gushikiriza leta y'uburyo bukenewe kugira ngo ibibazo mubonana amaze kuvuga bive mu nzira bitorega umuti ikindi naco turiko tugiranira ibiganiro mu buryo butandukanye n'abagenzi babigisata c'amazi meza kugira ngo nabo bashiremwe uburyo gutyo iki kibazo ca Kirundo gitorega umuti vuba uko koko uko nabivuze biragaragara ko ari intara iri nyuma izindi mu bijanye n'amazi meza.
Aha mwomenya ko amakomine abangamiwe cyane ari komine Bugabira, Kirundo na Busoni. Mu Kirundo, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco, tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yerekeye sport twayateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Aravuga inkuru yerekeye umukinyi kirarango mu Burundi Saido Berahino ariko akinira West Brom mu gihugu c'Ubwongereza. Tumutega amatwi.
Urakoze Freddy kubakunzi b'umupira w'amaguru, twabamenyesha ko mu gihe uno munsi ariwo munsi wa nyuma w'ukugura no kugurisha abakinyi ku ma club y'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubwongereza kubera ejo ku munsi wa mbere amabanki yari yugaye kubera wari umunsi w'akaruhuko. Umugwi w'umupira w'amaguru West Brom Albion wangiye umukinyi wawo umusatirizi akomoka mu Burundi Saido Berahino kuja gukinira umugwi Tottenham Hotspur. Wagerageje inshuro zine kugura umukinyi Berahino yamara mugwi akinira muri iki gihe West Brom Albion uranka kumurekura. Saido Berahino asanzwe akina mu mugwi nserukira gihugu w'Ubwongereza w'abakinyi b'umupira w'amaguru bari munsi y'imyaka 21. Berahino yinjije ibitsindo 22 mu mugwi wiwe West Brom Albion muri season irangiye, yatangaje inyuma yuko club yiwe yanse kumurekura ko atazosubira gukinira iyo club igihe cyose Jeremy Peace azoba ariwe ayiyoboye. Avuga ko ababajwe cyane no kugene club yiwe yamufashe. Tubamenyeshe ko Tottenham Hotspur yari yemeye gutanga ku nshuro ya kane imiliyoni 24 z'amapounds hafi y'imiliyoni 37 z'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe umugwi West Brom wo washaka imiliyoni 25 z'amapounds.
Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse incamake amakuru twabashikirije. Twabye ko Departement de l'Etat America yasohoye impapuro 17 z'ubutumwa bwa email bumfaso na Hillary Clinton amaze gutangaza ko ashaka kuzokwitoza mu bategetsi b'umugambwe w'abademokrate bahiganira ikibanza cyo guserukira umugambwe mu matora mukuru y'igihugu mu mwaka w'2016.
Korono musi wa kabiri abasirikare bishiramwe igihumwe bw'ibigo bya Afrika bashika kuri 19 bishwe mu gitero cagizwe n'abagwanyi ba El Shabab aho bari bari mu ikambi yabo. Icyo gitigiri cy'abasirikare bishwe cyatangajwe n'umutegetsi akomeye wa Somalia avuga ko ikindi gitigiri kingana nabo gishobora kuba cyanyurujwe nabo bagwanyi bakorana na Al-Qaeda.
Twavuze kandi ko abategetsi bo mu gihugu cya Hongri ugaye station nkuru ya gari ya moshi ku murwa mukuru Budapest aho abanyagihugu babimukira amajana n'amajana bahunga ingwano mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati bariko baragerageza kwimukira mu gihugu cya Autriche hamwe no mu gihugu cy'Ubudagi.
Ikinyamakuru cya Leta y'Ubushinwa gitangaza ko mu buseruko bw'igihugu habaye isanganya ku ihinguriro ry'ibikoresho byica ari byo matière chimique. Iryo hinguriro rirasha hapfa umuntu umwe. Iryo sanganya ribaye rimwe mu masanganya amaze imisaba mu gihugu cy'Ubushinwa aho abantu bamaze gupfa mu kwezi guheze harapfuye abashika ku 158.
Sentare mu gihugu cya Thailand nayo yaciriye urubanza umumenyesha bakuru bava mu gihugu cya Australia hamwe na mugenzi we mu gihugu cya Thailand. Urubanza rubambika izera ku birego bari bagirijwe by'uko abasirikare bo mu gihugu cya Thailand bagwanira mu mazi bagize uruhara mu rudandazwa rw'abantu bashorwa mu bindi bihugu. Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye bigaruke ngaha tubone kandi akanya ko gushimira engineer Peter yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumuna Federica Ngundikije
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.